Mwakoze guhitamo kumviriza radio isanganiro tubaramutse tubahe nikaze muri ano makuru twabateguriye agizwe n'izingingo nkuru zikurikira baridoga ko bataronswa ifumbire ku gihe ngo bagahitamo gukoresha umwavu bibikiye ni bamwe mu barimyi bo ku mitumba itandukanye yo muri zone Giheta komine y'intara ya Gitega aho babasaba ihinguriro fomi aho ihinguriro fomi risabwa na Jean Severe Simbatohana ajejwe burimyi kugira inguvu ngo kuko ifumbire batanga ari nke abakenyezi bahamagarirwa kwipimisha n'imiburiburi rimwe mu myaka ibiri indwara ya kansere y'ibere ngo kuko iyo ndwara imenyekanye kare umuntu afise amahirwe yo kubaho ni akamo bategwa n'umuganga yanonose ibijyanye n'indwara ya kanseri Justin Bagorane mu gihe kuno kwezi kw'icumi Uburundi bwifatanya n'amakungu guhimbaza guhimiriza kugwanya indwara ya kanseri y'ibere nayo bamwe mu banyagihugu batwara imiduga mu gisagara cha Bujumbura barashima ko igitoro kiriko kiratangwa muri no misi bagiranije nuko byahora abaganire na radio televiziyo isanganiro kuri uyu wa gatatu basaba ko byokomera bikama gutyo mucamo byumva murano makuru ahagarariwe na François Akimana Alexis Ndayisenga ndasubiye kubahikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
bamwe mu banyagihugu batwara imiduga bo mu gisagara cha Bujumbura barashima uko igitoro kiriko kiratangwa muri no minsi bagiranije nuko byahora abaganiriye n'isanganiro kuri uyu wa gatatu bavuga yuko bya bavuga yuko hariho akarusho muri iki gihe bagasaba ko byobandanya uko nayo ku ruhande rw'abakorera ku mastation aho bari batondeye igitoro barashima ko ikena kuko ngo ikena y'igitoro yahora rituma bagira uruhombo ni inkuru tubaza Stella Ndayishimiye
ko turaraba no mu minsi ngene byare bimeze abo turabishima
aho twaciye ku mastation mwamwe kwibarabara gitiriwe mwezi gisabo no ku mahwane barabara aho bita Gardinor twasanze imodoka ziriko ziranyu gitoro abanyagihugu batwara imodoka bari bahatonze bavuga ko bashima ko hari akarusho ugereranije no mu minsi heze
cyo turaraba no mu minsi ngene byare bimeze abo turabishima uruhare rwacu twabishimaho byare bigezwe ko biratera intambwe
turi turabishima ibintu ni byiza cyane ko birafasha bica bigabanya ka kajagari bahara bagira unagatondo no munsi agacha yigenda kavidura agacagaruka ukeye cyangwa agacagaruka aciye akanya n'ubundi muntu akabura ariko harimo ibi no rutonde bica bigabanya ka kajagari kaja ku rutonde
ubu ni saba no kuri ni saba iriko biragenda neza turako ni mirongo si miremire abantu barashika bakanywa ntaba ariko radepasa abandi
abanyagihugu basaba ko byobandanya uko ariko ngo hagahagarika ivyo gukoresha application gitoro pass bari kwakisungwa plaque gusa
ico bo twongerera nuko nimba bageze ko imodoka zizwe na chiffre de 34 zinywa per jour batobanza guca muri bya bya gitoro pass basubira gukora uko twahora tunywa kera
byo kuyongera ko n'ubutarashikirwa gashikirwa ntihagira ababyikika mu kiza ngo nta gitoro kihari kandi siko turabona ko kiko kiratanga
kuri ndu ruhanda bakorera kuri ya mastation nabo barashima ko gitoro kiko kiraboneka kubgabo ngo n'uruhombo runini iyo batariko barakora
ubu ni sawa turashima ibintu ni sawa ko turiko turanwesha kandi mu mutekano ntangere kandi abantu barashima kuko baranwa neza nta kibazo uko byahora bimetse twakironka gakega ariko ubu turashobora kuronka ako twakwita kenshi gusumba uko byahora twosaba ko byo bandanya bashishikare bazana dukora akazi
naho hari habashima abunguruza abantu n'imiduga mito mito bita amataxi bo baracidoga ko bafite ama station make banyoshereza k'igitoro bagasaba ko kongerezwa ho banyoshereza igitoro kugira ngo bagume bakora borohewe
Stella ndayishimiye tugushimire bamwe mu barimyi bo ku mitumba itandukanye yo muri zone Giheta komine n'intara ya Gitega baridoga ko bataronswe ifumbire bashyira mu ndimiro zabo mu gihe abo barimyi bamaze gutangura kurimira agatasi bahisemwo gukoresha umwavu bibikiye kugira ngo ntibacegwe kurima basaba leta kwama ibaronsa umwavu kugihe nayo Jean Severe sinzobatohana ajeje uburimyi muri iyo ntara nahakana ko ifumbire itangwa na fomi ari nke ariko asaba ihinguriro fomi kongereza ingufu n'inkuru tubaza Jean Marie Mayo
abaje atayo ko gatasi bunaho ntiturayaronka
bo duhaye amase nkubwa katunyanyasiriza muri imisi
abo barimye bo ku mitumba gisuru na kibogoye zone Giheta komine Gitega bavuga ko bataronka ifumbire ku gihe narya bari mu gihe cirima ry'agatasi bamenyesha ko baca bikora ku mwavu w'ikirundi baba barateguye
urabona nk'amase twashaka yo mu mwonga twayaroze ubu uko gatasi abaje atayo ko gatasi bunaho ntiturayaronka urumva rero tagirwa amahirwe ngorondera yo mu mwonga mbwa mu mwonga ibyo mwonga havyaramaze gupfa uwayaroza yo mu mwonga niyo yaciye akoresha ubu gatasi abakomanze ko gatasi nabo n'ubu ntibarayaronka
ikibazo cyo mu masaha nshya giteye ingorane kubera nta kindi umuntu w'umurimyi cyane n'uwimije kurima cyane n'uwuzoza kuvuga avuye Bujumbura azoza gutera hehe
none nk'ubu bamwe bariko barabagara abandi ntituratera none ayo masaha wumva tuzoyaronka ryari fase twatanze yo mu mwonga tukariha gushika n'ubu nta masaha turaronka
basabwa guhabwa kare umwavu kugira ntibacegwe gutera kuko indimo idafumbiye atamwimbo mwizi itanga
dusaba nyene baze baraduha umwavu kugihe umuntu aba yawusabiye ko bawuturoze hakiri kare kuko natwe tuba twarishe kare
dusaba yuko baduhaye amase nkubu bakatunyanyasiriza muri iyi minsi akaza kare tukayabona
baze baraduha kare nka kera kurya byari bimeze nko mu kwezi k'umunani babaduhereje amase yo gutera agatasi
Jean Severin sinzobatohana umuyobozi mukuru w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega avuga ko umwavu utangwa na fumi udakwiye mu gihe abawukenera ari benshi amesha ko bahimiriza abarimyi gukoresha umwavu w'ikirundi asaba ishyirahamwe fomi kongereza ingufu abarimyi baronka umwavu badacerewe
icambere twabamenyesha ko kuva bagitangura kurima twihutiye kugenda tubahimiriza gukoresha cane ifumbire y'ikirundi kubijanye rero n'ifumbire bakoresha kandi cyane aho twovuga fomi imbura tukavuga fomi totahaza fomi bagara mu ntara ya Gitega turabona ko mu mahanga ricanke mu bubiko bw'iyo fumbire ibiharuro biracari hasi tunaca dutera kamo ihinguriro y'uwo mwavu fomi kugira ngo igwize ingufu kugira ngo ntibaze bacereze abarimyi
aho barimye bo kuri iyo mitumba bakabona ko byo bavyiza baronkejwe kare ifumbire kugira ngo bashobore gufumbira imirima yabo
Isanganiro amakuru kuri radio Isanganiro arabandanya miliyaridi zirenga igihumbi n'amajana atandatu na mirongo umunani z'amafaranga y'amarundi nizo zakoreshejwe kuzirenga igihumbi n'amajana na mirongo icyenda zari zategekanijwe gukoreshwa mu gice cya gatatu cy'umwaka w'amafaranga w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane hushira wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu byashyikirijwe kuri uyu wa gatatu n'umushyikiranganji w'ikigega cya leta imbere y'inama nshingamateka ashikiriza icyegeranyo cy'ingene amafaranga yakoreshejwe mu gice cya gatatu n'icya kane muri uyu mwaka w'amafaranga Alain Ndikumana asigura ko mu byatumye amafaranga yongerekana ari uko hagabanijwe ku bidandazwa bitari bike amakori ibyo bita exoneration mu gifaransa aho abashingamateka bo babona ko n'inzu leta ipanze ziri mu bituma hakoreshwa amafaranga menshi bagatanga akarorero ku nzu zirihwa mu mafaranga y'amadolari kandi ziri mu Burundi n'inkuru dukesha mugenzi wacu Clovis niyo nkuru ingwara ya kanseri y'ibere yibonekeza mu kugira ikivimba mwibere uguhinduka kwimoko hamwe no guhinduka ku mubiri wibere ibyo bisigurwa na muganga yanonosoye iby'ingwara ya kansere giste bagorane mu gihe kuno kwezi kw'icumi Uburundi bwifatanya n'amakungu mu guhimbaza mu kugwanya ibyerekeye ingwara ya kansere yibere uwo muhinga ahamagarira abakenyezi kwipimisha n'imiburiburi kabiri mu myaka ibiri n'imiburiburi rimwe mu myaka ibiri ibyo rero ngo bituma umuntu agira amahigwe yo kubaho hamwe iyo ngwara iba yabonetse hakiri kare n'inkuru tubaza mugenzi wacu Sheyira Irambo
Muganga Justin Bagorane yanonoseye ibyo kuvura ingwara ya kansere asigura ko kenshi iyo ngwara ya kansere yibere yibonekeza n'ikivyimba mu ibere kandi ko iyo umuntu yafashwe n'iyo ngwara umubiri uhinduka ku ibere
aho rero mu ibere iyo hagiyemo ikivyimba kiraza kikaboneka hari igisanga ryahindutse ikaza kutundi tuntu utamenyereye kwibere cyabura kamoko kibe nako nyene kiteye indani zose biri mu bintu biza bitubwira yuko harimo ikibazo mu ibere
akongera ko kandi ko hari gihe hibonekeza ububabare mu ibere
nge nifata rero no bavuga ni kwa kuntu nyene uko usanzwe uri uko usanzwe umeze uzuri yumviriza hari kitimba cyo kiri mu ibere nahorana hari ihinduka ryo kuruko bagwibere giwanze nahorana hanyuma hari n'andi mabere rero aza ababaza ibyo rero byo umudamu ashaka kuraba umuganga hakiri kare
muganga Justin Bagorane muga avuga ko ibivyimba byose atari kansere y'ibere harinda gukogwa ibipimo kugira hemezwe ko ari yo ngwara
ibipimo nyamukuru duhera ko ni bibiri hari radio y'ibere hanyuma tukatatongera ko na ekografi ibipimo ababijejwe badufasha bakatubwira bati ya kivyimba mwumva kiri mu ibere kimeze uko baratubwira neza na neza ingene kimeze hanyuma duhereye ngaho tukatatugira gute twifashisha ubaga anganyene kugira ngo bace kahandi hari kizimba mwibere barungike yagashinge gatonya bakure yakantu batwara kupima umuntu za muri laboratoire ni laboratoire yenyine ishobora kutubwira iti aha hantu harimo ingwara ya kanseri cyabe ntayiri
ahamagarira abakenyezi na cane cane abafise imyaka 40 kuduga kwisuzumisha kugira baduze amahigwe yo kubaho iyo ngwara imenywe kare
era 45 kuduga gushika 74 duhamagarirwa ko abadame kujya kwisuzumisha ibere rimwe mu myaka ibiri bakatwara kurabira ego urashobora kwirabira bimwe tukwigisha rabibere egira ntuzenya isonde ubumbe nke numeze umva rero ibyo byose wabikitse ugasanga nta na kimwe gihari uhamagarirwa kuza ku muganga nawe akaraba kubera iki ari byo dushobora kubona n'amaso cy'ukumviriza ukumva nibindi rero dufashwa n'ibipimo n'ubuto bubabara urinzi ubabara n'ubuje muri depisage ubuje kugira tironke dutore ingwara
naho iyo ngwara ifata cane cane abakenyezi abagabo nabo ngo barafatwa na kanseri y'ibere nk'uko byemezwa n'uwo muganga
rakoze Sheyira Irambona ihiganwa ry'abanyamyuga bise umwuga award ngo nakajyo keza ko kwerekana icyo umuntu abashoboye byavuzwe na Olivier Suguru arongoye ikigo cy'abagwiza tunga CFCB kuri uyu wa kabiri hugurugwa icyese ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu ry'abanyamyuga umwuga award ku nshuro ya gatatu uwo arongoye CFCB agatanga akarorero ku mwuga ujyanye no gukoresha ubuhinga bwa none kuri mu myuga ifise akamaro kanini muri kino gihe nayo ku ruhande rw'ububirigi bahamagarira abakora imyuga kugira imbona kazoza ngo kuko ata mwuga udakiza tubibaze Romy Ward niyo yabivutse
Inyuma y'igikorwa cyo kugurura icyese ihiganwa ku rwego rw'igihugu ry'abanyamwuga bise umuga award haciye hala ukuzunguruka mu bibanza byari kubibiramo amahiganwa uko ibisata 9 byatowe bingana abahiganwa bakaba bahawe ibikorwa bakora bafatiye ku buhinga n'umwanya bakoresha mu kubikora ngo imyuga muri kino gihe irafise akamaro kanini mu iterambere ry'umuntu n'igihugu nk'uko byashikijwe na Olivier Suguru arongwe igigo cy'abagwiza tunga CFCB
Le constat du faible niveau de compétences techniques et professionnelles des entreprises
hamaze kugaragara ko hari ubumenyi
buke mu bijanye n'imyuga n'ubuhinga mu buzi bumwe bumwe twaciye dutanguza mu mwaka wa 2023 ikiganwa umwuga award dufashijwe na INABEL si guhiganwa gusa mu kwerekana icumwe wese ashoboye imyuga irafise akamaro cyane cyane umwuga ujanye gukoresha ubuhinga bwa none muri kino gihe kuko benshi bawukoresha haba no mu buzi
Ça demande beaucoup d'efforts. Nayo ku ruhande rw'ububirigi barateye intege abashobora gushika muri iryo higanwa banabasaba kugirishaka kuko ngo atamwuga udakiza.
En effet, d'année en année, les épreuves deviennent.
Uko mwaka utashe harabazwe ibibazo mu bijanye no kuraba. Ko abanyamyuga bakora ndashimiye ikigo cy'abagwiza atunga CFCIB kuko cyama citwararika bino bikogwa. Bariko barahiganwa ndabateye intege. Mugira imbono kandi muzane bishasha mu kazi kanyu. Kuko mu kirundi bavuga ngo ntamwuga udakiza.
Mwaga udakiza.
Kurundi ruhande waserukiye umwe bwa Buraya yarashimye aho guteza imbere imyuga bigeze akongera ko gushigikira imyuga ari byo bashira imbere.
Nanezerewe no kuba ndi kumwe namwe uyu munsi no kugira nshigikire intererano y'umwe bwa Buraya mu guteza imbere imyuga kuko twe ni byo dushira imbere kukaba nkako ni nkingi y'iterambere.
Iryo higanwa ryo kugwego rw'igihugu by'abanyamyuga umwuga award ku nshuro yaryo ya gatatu yitabwe n'abanyamyuga 56 ku myuga 9 yatowe hagati aho bugwaruka rw'abarundi ntibijukira kujya kwiga imyuga kandi ari igezweho muri kino gihe nk'uko byashikirijwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'indero Hermenegild de Bury ukukiye yugurura iryo higanwa.
Romi Warde niyo yabivuze tugushimire urukino rwa Jido ngo rufise uruhara ntangere mu kunywanisha abantu no gutsimbataza amahoro bishikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'urwo rukino mu Burundi mu gihe igenekerezo rya 28 gitugutu ari umunsi mpuzamakungu wahariwe urwo rukino uno mwaka ukaba waje ku kivugo Chamahoro Fokasi Mezindagano amenyesha ko uwo munsi w'urukino rwa Jido ugeze u Burundi bugeze ku ntambwe ishimishije kuko ngo urukino rukinwa mu ntara zose zigize u Burundi kandi ko ruri mu nkino zikunze gutahukana imidari nyinshi mu mahiganwa mpuzamakungu tumukurikire kuri mikro ya mugenzi wacu Jean-Marie Ngendakumana
uyu munsi ushitse tumaze gutera intambwe twishimira na twebwe kuko urukino rwa Jido twarukwiragije mu ntara zose zigize igihugu cyacu reka mbere apani zizubu zimo za ahora 18 murumva ko n'ubu rero muri zitanu turiyo ubu tukaba turi ku bikorwa cyacu tuvuga duti ntagire ikomine n'imwe haba ikinwamo urukino rwa Jido tuzace tubandanya tugende dushike ku mazone dushike ku mitumba turi ku kivi turi ko turagwiza abakina ubwo rukino rwa Jido hanyuma inyuma yaho turi ko turakomeza ubuhinga mu basanzwe bakina runo rukino turi ko turigisha abamenyereza turi ko turagwiza ubuhinga bwigishwa mu gwaruka kugira ngo bashobore koko kuba abajidoka banonotse bakomeye kandi bigenza bafise ya mico kakaranga kagaciro kumujidoka duhimbaje uyu munsi mukuru kandi dufise intambwe twishimira duherutse gutangura ikiringo gishasha kizoherana n'inkino mpuzamakungu Jeux Olympiques zo mwaka w'ibihumbi 2028 twari twarihaye ihangiro muri iki kiringo giheruka ko bikunze twogiheza dufise umuhungu n'umukobwa bashobora kuduserukira muri izo nkino ariko uyu mwaka ntibyakunze ariko icyabaye ni ciza cyane kuko bwabaye ubwa mbere aho duhashoboye kuronka umukinyi aja mu nkino Jeux Olympiques twamatugenda ariko twamatugenda tutari karifi butumire uburero twagiye kubera ko dukwije ibisabwa twararose umukinyi umwe muri babanye babiri twipfuza tukaba re tubikenguruka n'ubu tukaba dufise ihangiro yuko ico gihe kizogera dufise abanonotsi baduserukira apana ku butumire ariko babaye karifi turafise kandi n'amahangiro yavuba rero aho twipfuza ko abajidoka b'abarundi boza kurutera iteka mu mahiganwa mpuzamakungu nk'uko bamaze iminsi babikora muribuka baragiye muri Angola bazanye umwimbu ushimishije bahora muri Ile Maurice aho twazanye imidari 6 y'inzahabu imidari 4 y'ifeza hamwe n'imidari 2 y'umujumu murumva ko uyu munsi mukuru wahariwe runo rukino rwacu ku isi ushitse kwarateye intambwe ishimishije
Amakuru yacu arabandanya makuru avugwa mu makungu naho ni mu gihugu kibanyi cha Tanzania aho kuruno wa gatatu ariho amatora y'umukuru w'igihugu yabaye wahora ari umukuru w'ico gihugu Sami Yasuru Hassan yashitse ku butegetsi mu mwaka w'2021 inyuma y'urupfu rwa John Pombe Magufuli yari umukuru w'ico gihugu muri ico gihe Sami Yasuru Hassan akaba yitoje ku nshuro ya mbere ku giti cy'umukuru w'igihugu abashingamateka barindiriwe bakaba ari 264 no kuvuga amajana 214 ku mugabane wa Tanzania n'abashingamateka 50 kuri Zanzibar n'amashingamateka ikaba itegekanya intebe 113 zigenewe abakenyezi uzoba yatsinze ayo matora akazomenyekana kuri uyu wa kane nkuko tubikura ku rubuga rw'ikinyamakuru Mwananchi.
Vugundemeshi
abantu ntibakira kumwe ibyavuye mu matora nkuko hari abo binezera abandi bikababaza hakagera naho bibaza ko abo bitoreye ataribo bariko barashigwa imbere. Charitie niyunge ko umuhinga mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba asigura ko ibyo byose byubakiye mu nyungu za bamwe n'abandi izo nazo ngo zizana icyuka kibi hagati y'abatorwa n'abatoye ngo biratuma habaho intambara isubiza inyuma iterambere kubera kutumvikana inzego ziba zashyizweho ku gahato nkuko byemezwa n'umunyagihugu n'abanyagihugu bo muri zone ya Ruhororo muri komine Tangara y'intara ya Butanyerera bucana yandi imvugo iremesha na Francine ndiho kubwayo
turatora abantu kugira bazodushikire kwiterambere
turonke niyo tugize kibazo kidushikira
abanyagihugu bo ku mutumba rwa Miko baritavye amatora heruka nk'abandi barundi baratubwira ingene bagiye barahanahana ivyumviro mu gutora babaserukira ku mitumba kubera ko ngo baba bazinanye bashira imbere ufise imigambi izo bashikana kwiterambere
turamenyeranye kuba dutemberana turahurira ahantu tukavuga ati urya muntu yotugirira kamaro akadushikana kuco twipfuza ati twese tumuhunda amajwi no mu ngendo nyene umuntu ababibona umuntu azomugirira kamaro rero umunezero ucugaragara amatora aheze tukaca twumva nyene yagiye imbere
urahura n'abantu akabwira ati naka umugabo ukuri kabisa cyangwa akabwira n'abandi ati muratora uyu kuko turabye akahise kiwe turabye ibyo tumariye kandi turabye n'inyifato yiwe n'ukuri kwiwe uwo muntu turashobora kumutora twese
ko je ndabe imigambi wandiriza n'ibyimbiro byiwe
birashika ariko ngo hakabaho gutangara amatora aheze kubera ko uwo baba bashaka ko abatwara atari we aronsa amajwi menshi bikanabatera umubabaro ariko umukuru wa zone Ruhororo Shimira Imana Emmanuel abona ko uko biri kose mu matora umuntu abanza gutahura ko gushiraho intahishize aricyo gikomeye
mu matora dushiraho intahishize kuko tuvuze ngo naka naho bamutoye ntabibereye ucumenya ko atabibereye gute barinze amutora nyamara bituma rero wabaye uwa mbere hari uwa mbere nyene abandi bagakurikira kiba gisigaye nuko nta muntu w'indongozi ari wenyine bajya abandi nabo nk'uko bakurikiranye majwi bakaza kumwunganira mu bindi byiyumviro cyo gutwara umutumba cyanke kandi kareba ama
yamara chartier niyunge ko muhinga mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba wamenyesha ko bishika ko abantu bahabwa indongozi ku nguvu kubera inyungu zitandukanye ariko ivyo ngo bikwega mabi
keshi turaza kubona haba icyuka kibi nico gitumiza gusanga habaho kunyinyurana hagati y'abari mu nzego kanaka n'ababatumye mu yandi majambo mwe babatora amajambo keshi za gusaba ubwo ati nakari nitwagutuye nituzi yo wajumva ari nk'inama agomba gutuma ko cyangwa n'imigambi agomba kuza gusigura avuga ati mbega wisigura abandi kandi wisigura abagutoye twebwe nituzi yo wajumva hanyuma ikindi turetse no kunyinyurana buryo abantu barakwiye kugaba mwarimu ziko n'impfu zishobora kushika kuko nk'abantu bahawe abantu ku nguvu nimba byo bavyarabaye cyangwa bishobora kuvuga ati kubera ko umuntu hanyuma akaba ari nk'abantu bavuga bati twebwe twari dufise ibibazo dukeneye umutware cyangwa umuntu aduserukira atwumva adutahura kandi afise ibyumviro n'imigambi myiza no kuvuga ko bamutwimye no gupfa no gupfa arashobora kubaho n'ibindi aho usanga abantu bariko barategana imitego mu byo umwe n'ubundi ugasanga umuntu arabuze ubuzima cyangwa arajya mu bintu byo kwicana
kubwo muhinga ngo kubaha ica abanyagihugu bifuza nico kibereye ariko kandi ngo inzira y'ibiganiro niyo yamizana inyishu saba ko habaho kumvikana ku ibintu byogenda mu ntumbero yo kwirinda icoza gitose kazi kibano
Nino nga haduchie duso zerira ama kuru tukwaritua bateguliye. Shimile François Kimana fashije mubuhinga bugevjuma. Kuri mikro yari Alexinda Isenga. Ibigani rona yandi makuru birabandanya kuri hadio Isanganiro. Isanganiro.